Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kwa Mungu, itariki ndwi kwezi kwa icumi mwaka 2018, ni saa kumi zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro mwisanga gitaramijwe na Frederica Nkundikije.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Ikaze mu kiganiro muri sanga mu kiringo kiri munsi indwi zibiri, abarundi bazokwitaba ibiganiro bihagarikiwe n'umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania. Intumbiro y'ibyo biganiro nk'uko byashikirijwe n'ibiro by'umuhuza ngo kuzoba ari ukurabira hamwe ukuntu amatora atekanijwe mu mwaka wa 2022 yotegurwa neza, hamwe n'ukuntu amahoro n'umutekano byose bimbatara mu Burundi. Imbere y'uko iyo mishikirano itangura nyizina ku igenekezo rya 19 gushika ku igenekezo rya 2024, mu gihe ataco hinduka umuhuza zoba yabanje kubonana n'imirwi y'abarundi itandukanye irimo amashirahamwe haranira ineza y'abanyagihugu, abafasoni, abaserukira amashingiro hamwe n'urwaruka. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye bamwe urwaruka ruhurikiye mu migambwe itandukanye kugira ngo batubwire ikintu barindiriye muri iyo mishikirano ishora kuba ari ya nyuma, hamwe n'ubutumwa urwaruka ruha abanyapolitiki bose bafise uruhara mu buzima bw'igihugu. Turi kumwe na Arnaud Irakoze. Mwiriwe neza Arnaud Irakoze.
Neza ndabara mu kije mu nyesha makuru.
Murakoze
nabo bose bari kwatwumviriza.
Murakomeye?
Ego turakomeye.
Igome turi kumwe
ka. Ndimo mu rwaruka rwo mu muganga w'abadefugana ipo mu muganga w'aronde inka yo kwikirukira Burundi.
Murakoze. Turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye. Mwiriwe neza Lionel Ndayizeye.
Ndabara mukije ngaho ku Ijwi rya Amerika, ndabara mukije no mutumire, ndabara mukije cyane.
Murakome namwe.
Ego turashima n'amahoro.
Igome turi kumwe kandi na Eric Nsengimana arongoye ishirahamwe ry'urwaruka JAP. Mwiriwe neza Eric Nsengimana.
Mwiriwe neza, ndaramukije ariko aratwumviriza, nkaramutsa n'abagenzi banje tugiye gusangira ikiganiro.
Murakomeye?
Turakomeye cyane.
Reka dutangure kuri wewe Eric Nsengimana, abakiri bato baridoga ko batatumiwe mu mishikirano guca ihuza Abarundi, ibintu byifashe gute kw'amakuru yatanzwe n'ibiro by'umuhuza avuga ko imbere imishikirano nyezina hari imibonano itekanijwe hagati y'umuhuza n'imirwi itandukanye irimwo ugaruka, ibintu byifashe gute ayo makuru siyo?
Ejo murakoze cyane. Twebwe mu ishyirahamwe JAP turamenya abashoboye gutumirwa mu gwaruka. Cyo kimwe natwe genyene ntabwo twatumiwe. Rero turibaza ko umuhuza arashobora kubonana n'abandi n'ugwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye. Nk'uko yabigize ubushize, yaravuze ko azotumira amashyirahamwe yigenga y'ugwaruka, acayitumira ya mashyirahamwe bakura ku rutonde rw'amashyirahamwe akorera mu Burundi. Rero naho nyine ndibaza ko ashobora kubigira uko canke akazoturungikira ubutumire mu nyuma, kuko ntiharagera aho ari n'igihe ashobora ahora bigira buca bagenda canke imbere no bagenda no mu mwanya, ugasanga ubutumire araburungitse abantu bagashobora kwitaba mu cyane cyane ko babiteguye basanzwe babiri.
Iyo mishikirano izoba mu misiri imbere y'imishikirano ikomeye cyane rwose, kuko bavuga ko ishobora kuba ari ya nyuma, kandi abarundi batari bake barimo abanyapolitike babona ko hageze ko haboneka nyishu zindyane n'ingwane zose Burundi bwaciyemo mbega mwebwe mwihweje ukuntu abanyapolitiki batandukanye bitavye iyo mishikirano muri kahise ika n'ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe murafise kizero kwiyo mishikirano izogira ikivuyemo
ego kugwe mu Islamu ajase turafite icyizero kuko ibikorwa bitari bikeya byarakozwe umuhuza yaraje kenshi mu Burundi yaragiye kenshi mu bihugu bitandukanye bisanzwe birimo abanyepolitike baragira icyo bavuganye n'icyo bafunditse hanyuma kandi yarabatumye ko kandi akatari gake yarusha tukibaza ko ibyo bavuganye kuzobane nk'uko byegeraniriza hamwe n'ibyashyikirijwe n'abari mu gihugu n'abari mu bihugu batashoboye gutumirwa bitandukanye nk'impunzi abari muri Belgique mu Rwanda n'ahandi tukibaza rero ko bino biganiro twibaza ko ari bya nyuma bizoshika ku mushinge w'iterambere kandi bizoshika ku cyo bumvikanye ko bose nk'abajeje ubuzima bwa politiki mu gihugu kugira ngo ntaje dushobora kuba mu gihugu kitarimo injyana
Arnaud irakoze ku bwanyu mwihweje ukuntu abanyapolitiki babyifashemo mu mishikano ya mbere ka n'ingingo bari kwafata muri iki gihe murafite kizera ko ubuhoho abanyapolitiki bazoshobora gufundika ingingo ziha amahoro abarundi
Arnaud turibaza yuko ibiganiro bizo bico bivuyemo ukuraze neza n'ibiganiro ariko birabasimirije n'ibindi bihe bitomoye mu buzima bw'igihugu ibiganiro biriko biba ariko twegereza amatora kandi tukibaza yuko abanyapolitiki bazoshobora kuraba ko bokumvikana ku papuro bw'inzira kugira bashobora ayo matora bashobora kwitaba bose hama ibiganiro bigitangura hari uturenge tumwe tumwe basanga baza baravuga ati ibi birakwiye gukosorwa ariko nibaza ko ubu aho bigeze bose bazokwirengera kugira bashobore gutora umusirama hama bamenyesha yuko amatora yegereje bashobora gutura urupapuro bw'inzira bashobora gutuma abantu bose bitwa amatora kuko kiri mu ngendo ya demokarasi muri demokarasi rero nisho naho haba ibiganiro n'abatoreza kwitabwa bakoze
ikintu mwebwe mwosaba nk'abanyapolitike baza kwitaba ibyo biganiro ni kihe Arnaud
twebwe icyo dusaba nk'igwaruka turavuga tuti ubwambere yambere nuko batora kumva batahura neza bose yuko ingendo ya demokarasi amatora ategerezwa kuba rero icyo batubavuga ati bibumvikane ibyo bagira byose kugira batore urupapuro batore ibyiyumviro byoshobora gutuma amatora agenda neza mu bibiri na mirongo ibiri iki nacyo kibasaba iyo hari ingorane kuganira ni byiza ariko ntibabe bibuka yuko inyuma yabo hariho icyo nakwita urungano ruba ruri inyuma yabo rwisoko rw'isoko iri imbere ugiraba amasasi yabaye mu Burundi baragwase baraganira mugabo naho bagenda kuganira hari akantu mu wese yisigariye rero twifuza yuko ibiganiro byabatacobwa kwisigariza mu bose hotel yotanga intererano yiwe ugiraba amatora ashobora kugeneza ibihumbi na mirongo ibiri kuko atamatora meza hadakwama hari ibibazo kandi bamenye yuko bose by'amatora bibaraba hariyo baca bavuga ati kitwa n'ibyo bagitaba ariko tubaze ko muri ibi bintu bya demokarasi amatari ibogra ibibazo byose bihere bya politiki
Lionel ndayizeye namwe icyo kibazo mugira ico mukivuze ko mwihweje ukuntu abanyapolitike bavyifashemwo mu biganiro vyabaye mbere aho kenshi na kenshi batigeze bicarana murizeye ko muri iki gihe inyifato nk'izo zoba zahindutse kugira ngo ibyo biganiro koko bibe ivyanyuma
ego murakoze cyane ku kibazo mumbagije ego cyo ngiragete kuraba ku banyapolitike ukuntu nabifashe mu biganiro byaherutse bidahera atacumishitse ko by'ukuri urabona yuko abanyapolitike ku mpande zose navuga yuko bifashe nabi kubera urabona yuko bamwe batumirwa bamwe bakagenda ukagomba umwavuga ati ibyo mutampamiye kuri iri zina mu mitwe kuri iri zina sinshobora gushika mu biganiro urabona yuko by'ukuri urabona yuko umunyapolitike umaze kuvuga ati jewe hako umuntu yatumirwa nk'amaradi akorera tumwe nk'akarorero ngo muri etaji mutavuze yuko mutademye ko urutoki mutavuze ko mutatumye nka VOA ati ibyo nshobora kujya mu biganiro nakora akantu ku mubwa akora ku busitani n'intamba ubujyanye mubwo mu gihe uba ushaka kongerera amahoro igihugu uba ugomba kongerera amahoro abarundi bo bababaye barushe hari ibintu by'intamba bidashobora kuzana rero ndabona yuko si hariho abanyapolitiki bakeneye kuzana amahoro mu Burundi si hari abanye politiki babona yuko politiki kuda muri ndati igihe cy'imvura kirageze reka nsohore isuka kuda abanye politiki bavuga ati igihe cyo kwiyamamaza igihe cy'amatora kirageze reka ndabe nshore gukora nishaka kugashe kwa abanywanyi si abanye politiki burundi baba bahari si hari abanye politiki bakeneye amahoro bakeneye amatora arimo transparency ndumva yuko atamenye politiki muri biganiro bigiye gukwikira yose igare nyuma ahubwo yo gukora n'ubushaka avuga ati je ndumva kugira politiki dura chef vide ngiye kubiheba ngiye gukombata muri umutekano nanje nshobora guhidanwa kugira nshobore gukuraho izi ntwaro bavuga yuko ikwiye kuvaho kandi se possible kuko murabona yuko hari abana b'ibihugu bo muri zanye bwa babaya yajana murabona yuko nyine babye baravaho kuko se position zagiye ziraje hamwe tuvuga ati dukeneye yuko ujya mu butumwa utsinda byagiye birashoboka kandi n'ubu birashoboka ngaha mu Burundi wacu igihe abanyepolitiki bafite objective imwe yo gushaka kurondera amahoro mu Burundi
Kama mwotera abantu bose n'imirwi yose izo kwitaba ibiganiro byemirije aho mu gihugu cya Tanzania na kane
akamo notera narumvise yuko ari bamwe barose muvuga ama invitation n'ukuri ndavuze ndi umuntu muto cyane ngaha mu Burundi ndi umujene afite imyaka mike itanu by'ukuri murare ikwiye gukorwa aho icyo gikorwa ikwiye gukorwa ku Burundi aba ari cyo gikwiye gukorwa ikibereye aba ari cyo gikwiye gukorwa by'ukuri muronderera amahoro u Burundi naravuze ingorane zabaye kuva muri Daniel Kenge naho zidushikanye ubu kizari zikwiye yuko dushika aha hantu n'umunsi dushika kuko Burundi uno munsi mu byerekeye by'ubutunzi tugeze hari cyane naho paraporo muri 2014-2012 twari turi ndatumye ko abanyapolitike ku mpande zose yaba muri opposition yaba muri mouvance aba muri leta z'ukuri nitare ibiganiro kuko ndabizi nabo nyene igihe politike yo yakorekina muri mubuge mu bukene umunyagihugu ari we mwavuga ngo mezire de civite bavu mwavuga umunyagihugu atiri kuyavuga nagenda abagire bamwe politike nabo muri leta ntibanezerewe biraryoshe gukina politike ahantu hari icuka cyiza biraryoshe gukina politike ahantu hari amafaranga hari ubugi ugwaruka rwisanduye mu by'ukuri leta yoroshe twabizi yuko leta hariho igisaba ivuga ati dukeneye kwicara n'abantu bagize ibintu by'ukuri twasabye mu simplice twasabye umukuru w'igihugu w'u Burundi by'ukuri asimplice ari ibintu bimwe asimplice twari kora umuntu asenga twabizi ko ari umuntu imanitere zema asimplice ibintu bimwe rimwe avuga ati twagiye mu biganiro kugira turabe yuko Daniel Venti abanyepolitiki bo bituza guhiganwa bo higanwa umutsindo agatsindo ubushoboye agashobora ndasabye abo muri opposition by'ukuri opposition barabe kombye ndofwa kuva mu 2010 aba bagiye baraderapa bananirwa kandi bari bafite okazi yo gutsinda nubwo bava mu matora kubera nuvuga batari bafite objectifine barabe imyaka bamaze badashobora gushika kuri objectifine kubera batihaye nuvuga programme gukora politike ata programme ufite barabe uno munsi ukundene aho bari barabaye bashobora gukora igikwiye kugira no mu ndemire zenzi by'ukuri badashobora guhitanwa mu ndi biganiro badashobora guhuza nubwo bazomaraye ukwezi kose badashike ku kintu kimwe
biha amahoro abarundi
ego
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Shadrack mwiriwe neza mwiriwe neza izina ry'ikirundi ni nde Shadrack
twebwe tuvugana turi mu gihugu cya Zambia
ego
niko turakurikirana icyo kiganiro ariko twashaka cyane cyane duga kuri aba bantu baserukire kwari ku ngaha mu gihugu cy'u Burundi
yego
mu gihe aba banyapolitike dufite ngaha mu gihugu cyacu bari mu biganiro mu 2023 mu 2026 mu 2027 ari bo nyine nimwe bakenewe muri mwa biganiro ukaba uri kuraserukira urwaru ukagora utike ibyiyumviro byo muri kino kisungana cya 2021 urwaru ukaba ufite ibyiyumviro byo mu 2018 nuba yagize bagaze icyo bakeneye iyo uri umuntu userukira urwaruka kageze ku yategerezwa kuba kubaza abanyagihugu bose urwaruka ukaba babwira ingene babona kubya politike mu Burundi mu gihe abo bantu aribo baki aribo babizanye aribo bazanye aya matati mu Burundi aribo batumye Burundi bwinjira bugasesa amaraso aribo nyine bakeneye kuganira urwaruka rugakumirwa abo bantu baje dufikira bariko baradufata nahe ku Burundi kwetuje tuba turiko tuba turiko tuba dirije tutazi ndo basinyekera kwebwe n'ugwaruka ahubwo abo bari kugwaruka nibashinga amashyirahamwe yuko ugwaruka bw'iki gihe rumenye yuko ibintu byahindutse duhindure ibintu duhindure n'abategetsi bacu tureke kuguma twiruka kuri abo nyine batuzaniye aya mabutati yatuzaniye imiryango ngaha mu Burundi
Burundi
muri ibiganiro niyo wajyana ibintu by'ubwoko ari byo twavuyemo ari byo mwasinyanye amasezerano mu 2023 ari byo mwasinyanye amasezerano mu 2022 ibyo bishimaze iki muri mezine yacu yacu
igomereka duhe ijambo abaserukira urwaruka ngaha ikabagira icyo bavuga ku icyo cyumviro gihambaye mushikirije mushikira nta Eric Nsengimana
ego akoze cyane Shadrake ari muri Zambia nk'uko abivuze n'ibyo ibiganiro byari bikwiye guha ikibanza kinini urwaruka kuko urabye kuva mu gihumbi kimwe maze ishana 1986 urwaruka niko rwamye rukoreshwa gushika uno munsi mu mwaka w'2015 sishobora kubisubiramo byose murazi ko arirwo rwakoreshejwe sisubiramo ibiugwaruka rwaciyemwo n'ingorane rwahuye nazo murabizi urwaruka gushika warafunzwe urundi ruricwa urundi rurangazwa gushika n'ubu mwarabonye mu mwaka w'2015 nibo baturiye amapine nibo bafunzwe abandi nibo bapfuye abandi nibo bahunze baheba amashuri ariko ugiye kuraba muri ico gihe cose Burundi bwagiye buja muri izo ngorane ntabwo urwaruka hageze ko bavuga ati duhagarike ingwano canke se twumvikane ntabwo urwaruka rwigeze rubasosiye ntabwo urwaruka bigeze baho ijambo rikwiye kugira ngo rushobore kugira icyo rushikirije rwamye rukumigwa rwerekanwa nk'urushaka gukoreshwa gusa hanyuma bahejeje kubakoresha bakabereka ati ibintu bizogenda uku n'uku n'uku bagakupa finansima n'ibyo bariko barakora hanyuma bamaze gukupa finansima ivyo ariko biraba nimba vyari bitagenda neza canke hari amareklamasiyo bagira ntibaberekera suite ingene biriko biragenda hanyuma habonetse uwundi muntu kandi aza kuba finansa ati burya barabahenze neza uku n'uku n'uku reka dukore iki ugaca usanga basubiye muri ya cycle de violence basubiriye kandi muri vya bindi nyene bariko baragira ugasanga rero rugumye ari uruhererekane uruhererekane rw'ingorane buri myaka itanu buri myaka itanu dushize hirya n'abashaka kudestabiliza gushika ku ihangiro ryabo ugasanga rero uguma rukoreshwa n'abanyepolitike bose kubera ko urwaruka rutigera ruhabwa ijambo rutigera rwitabwaho mu bikorwa byabo by'amanegosiyasiyo cyangwa iby'ukumwumvikana kugira ngo bashobore kuja mu mabanga yafata ingingo kandi bashobore no gusigurirwa neza ati ibyo mwarimwo byari birarangiye ubu tugiye gutegura akazoza kanyu kuko ubu urwaruka rwo mu mwaka w'2018 sigo rwa kera ubu bariga bakura bazi ubwenge basa amashuri kandi bashoboye benshi barashoboye kandi ugiye kuraba nibo benshi bari mu ibarabara abatari mu ibarabara benshi ntibagira akazi usanga kubakoresha byoroshe rero kandi nibo bategerezwa abo bandi nk'urwaruka baba bafite amabanga nibo bategerezwa kuwegera abandi bakabafasha mugabo n'urwaruka rwinshi rwitayeho urundi rwaruka rugenzi rwabo usanga rukorera mu bihe bidasanzwe novuga uburyo butabaferumeta kwegera urwaruka rwinshi hanyuma nabo urumva bangana baganira n'abangana nyene nshobora kuza kuvugana n'abangana ngo ibyo muvuganye ngo birumvikana rero Shadrake izashikirije birumvikana urwaruka rurakwiye guhabwa umwanya ukwiye kugira ngo rushobore kugira icyo rushikirije kandi na ruvuge ruti ibyo twagiyeho byabimeze uku ubu rero birarangiye
ego mereka duhe ijambo
ariko mu gihe urwaruka rutigeze ruhabwa ijambo turibaza naho nyene umuti w'ingorane ntabwo tuzovuga ngo tuzoshaka kumuturama kuko na cyane cyane ko murabibona kuva mu 1986 gushika no munsi mwaka w'2018 tuguma turi muri viyorane
yego mereka ndabona akanya kihuta cyane rwose mushyira ntahe Nsengimana reka duhe n'ijambo hano irakoze nawe nyine agira icyo avuze ku byashikijwe na Shadrake mu kanya gatoya cyane rwose mushyira ntahe Arnaud irakoze
murakoze cyane kusubiza umwanya ngo icyo shikirije ibyiyumviro byashyizwe na Shadrake nanjye ndabishyigikiye mu ngingo zimwe zimwe kuko yavuze yuko urwaruka rufite uruhara runini aho rushobora gushyigikira amatasi ahere ibyo nizo kuraje ugwaruka no muri kayise gwa rutsoterera urabona ni watsonde ni afikira ari mu ugwaruka no rwa gasoda ibyo bituma rero tuvuga yuko ugwaruka tweza guheba ijambo rugahego ni kibanza rubereye turafite ingufu zo kubaka bafite ingufu zo guterera mu byerekeye bya politike n'ibindi bimeze gutunda ariko rero ingorane ugwaruka rukunda kugira nuko barukunda kudukoresha mu bintu bitameze neza iyo bakeneye gusamba cyangwa bakeneye kurondera inyungu z'abanyapolitike ugasanga barufite mu bintu by'ingorane mu bintu byo gusambura igihugu hanyuma ingaruka mbi bakazibona mu nyuma nicyo gituma tuzama tuvuga tuti ugwaruka rurakwiye kwama rukira icyo rushishoza imbere yo kumviriza ijambo ry'uyu n'uyu rukaraba uwo muntu aje atugana ayangira ashaka kudushikana ko n'ibyaha kuko ugwaruka siyo perezida kugeza igihugu nicyacu dufite imyaka myinshi yo kukibamo perezida kandi kugikorera ama tukamya yuko tugiye muri byo gusamburana n'izi bya politike zitameze neza kiragira ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu usanga natwe nta buji nta mashuri twize neza ugasanga tujya amasigi ingorane ama abanyapolitike bamwe bamwe bituma bakunda kubigira baribagira ryabanga ryabo imbere yuko ari ababyeyi bakajya mu gufata ugwaruka bakoresha ibintu bitari byo ama bavuga ati tuganire rero baruka bacotera ngaho o bagashobaje kuganira abanyarwanda barondera inyungu zabo gusa kuko rafi no muri kayesi ari abanyapolitiki bamenyeye gukamisha ibiganiro bamenyeye gukamisha akajagari kugira bashobore kuba mu bibanza bibitaba amatora
igome umushinhaye Lionel ndayizeye namwe mugire ico muvuze kuvyashikijwe na Shadrack avuga cyane cyane ko gwaruka rwibuye amashira hamwe eka rugafata ibintu mu minwe yarwo kugira ngo ikarugire ijambo kuko ni guhoka kazoza ko ubundi ko kazoza kigihugu
ego idashye kigira Shadrack n'ibintu byiza cyane kandi n'ibintu by'ukuri mugabo gushinga amashira hamwe hari kintu nama mvuga keshije umuntu umwe mu kiganiro nama mvuga ari kibunda gusura kuri leta hari abantu bahereza intege nke bakabona ikoreta ari kintu gitoya mugabo je mvuga mu gihugu y'ikoreta ni kimashini ni kintu giteye ubwoba kuko leta niyo yubakiye ko ibintu byose kuko leta imaze kuba imaze kwanga ikintu nta kintu na kimwe yaba mu gwaruka ibyo bavuga mu gwaruka muri politike mu biki byose icyo bandarije ibintu birapararangana nagira mvuge igihe leta idafashe ingingo igihe leta idafashe ukuboko ubu gwaruka irubwira ati twebwe turabohereje mu mvo izi kugira mushinga mu mashyirahamwe naho mushobora kuyashinga naho n'ibindi mushobora gukora n'ibintu bivuga byinjire atadatinze kuraba ugwaruka ibyo rushobora ibyo rushobora ugwaruka mu Burundi ibyo bishobora ndiko ndaraba muri ibyo bihugu byo biteye imbere byo yuzi muri Europe ibyo bihugu byo muri Etats-Unis murabona gukora kora politiki ntibahamagara ugwaruka turadukurikirana amantu denya ama kampanyi yabo ya elektorali tuatumva ntabwo bahamagara ugwaruka ariko aha murabona muri Afurika cyane cyane mbere ndabiha mu Burundi bahamagara ugwaruka rwa Kenya iyo myaka yose abonye politiki batwaye ntaho naho bigeze bashikana ugwaruka kuko murabibona nk'akarorero ndarahakarorero mubona na mazayibona dayibona kambere n'aba bahari da FDD za FDB murabona ukundi ugwaruka uno munsi ruko bagerura rurikiringira kujya kwa mazi yabuze ahamenera murabona nk'akarorero tutarinze gucakure murabona nyakubahwa icegera cy'umukuru w'igihugu uno munsi murazi yuko yari umuntu muri pona yari umuntu novuga ari mu gwaruka ava mugabo ntaho bigize novuga ntaho bigize batanga espace kugira nabo bashobore gushika hejuru ku buryo no mbona no munsi ari nacyo gituma hari ibibazo mu maparti politike mu Burundi usanga umuntu wese agerageza ashyira ukuboko hejuru kugira nawe abone iki kubera uri imbere ari kwamwetufa adashaka kumuhereza inzira kugira nawe avuga ati ujya muntu nawe ari inyuma yanjye nanjye ko nashyitse imbere reka nawe ndamuha umwanya nawe aseruke bakaba bagerageza ibyo byose kwirondorera inzira kugira bashobore nabo kugira bashobore kwerekana yuko
none inyishu ni ihe mu kanya gatoyi inyishu irova he Lionel mu kanya gatoyi cyane amasegonda 30
aha inyishu yumva novuga yuko abanyapolitike bari imbere yacu nibamenye ko ari nibagire politike nibabe aba homme politike niba aba politike baba aba homme politike barondere inyishu baronderere amahoro ugwaruka barondere amahoro baje mu kuri bakire politike nziza yo guteza imbere igihugu niba fine politike yo kwiteza imbere bonyine bakore politike yo guteza imbere igihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza iradiyo hijwi rya Amerika turi kumwe na Vincent mwiriwe neza muri he Vincent
ndi
Bujumbura izina ry'ikirundi ni nde
Habonimana
Habonimana Ego. Duga kwijambo ikibazo cy'imviro turiko tuvuga cyane cyane kugwaruka ikintu ruona mu bigano vyimirije bishobora kuba ari vya nyuma bizohuza abarundi eka nakamu urwaruka rwotera abanyapolitike bose muri rusangi duga kwijambo mu kanya gato
Ego yewe ndagite kumpliza okuma mabitandi mu ntanga marahara Ni fundera aba ibiganiro bimaze imyaka 3 ko biraba kandi bimaze kuri inshuro zine ariko gushika uno munsi nta kintu kimwe tubona biri n'intambwe baratewe kugira ngo tuvuge ati ubone bimwe byarabisigaye bigiye gushikwa cyo ko uno munsi mbona umenye ngo ibyo biganiro nta kintu kimwe umuntu yava ngo hazava mu iki ama iri kosa ahuribwa ikosa jyewe ahanini bashira ku muhuza umuhuza nyine ategura gutumenya ibyo biganiro cyumvikana rero nyine muri abo bantu ageze guhuza hariya umugwi umwe umengo nugomba gutanga inkombe yati ibiganiro bikugenda kubona ntibyumvikana ukugene ari abantu tuvuge leta y'u Burundi rero bati bajya abantu isi nini ko tuganira ariko naho mumenye ko atari yo isi yasabye ibyo biganiro byasabye bimwe bimwe n'abantu bagomba kujya hagati kubera babona n'abantu badahuza niba mubona umuntu umwe ari mu baganira bica avuga ati nkeneye kuganira n'abajyanye ariko rimwe ugasanga bamwe rero bafite mu kibazo cyane cyane kandi bamwe basaganira ikibazo n'ubundi kizajya kugumaho aje avuga ati ndabashaka rero hari n'umuhuza yari akwiye kubishyiramo uruhara cyangwa ababishoboye nyine bakamukura bagashyiraho abantu murakoze
Murakoze Vincent mushyanahe Eric Nsengimana ibyiyumviro bya Vincent agize cyane avuze asa n'udafite akizero ko ivyo biganiro bizogica bivuyemo mu nshuro ya gatanu avuga ko mu nshuro zose zine zabaye atantambwe yabonetse namwe niko muyibona ikindi kintu ashikirije nuko avuga ko atizeye muhuza duga ku ijambo mu kanya gato cyane ngoze
ego murakoze cyane aravuga ati ntiyeze muhuza ariko nibaza ko umuntu wese mu gutatura amasasi abafite ubuhinga kandi no kumwizera baba bamwizeye babona ko abishoboye no vuga ko ubuhinga yakoresheje bwo kubanza kubumviriza umwe wese ukwiwe bakaza ntibahure bakakorera mu migwi hanyuma bakaza barahuriza hamwe ibyo bakoze nibaza ko ari ikintu ciza cane mu bijanye na resolution pacifique de conflit hanyuma bagaca kandi agaca kandi avuga ati ubu ngomba rero dushire hamwe kandi nibaza ko ibyo bashira hamwe asanzwe abizi kubera ko barakoze kugira yumvire ko babishira hamwe nuko abona ko bizohura rero umuhoza nibaza ko yakoresheje ubwenge agakoresha n'ubuhinga asanzwe afise bwo gutatura amatati bidaciye mu ngimba hanyuma ku kijyanye naho nuko atacizere abona ko bimaze kuba atacavuyemo jesi novo atacavuyemo kubera urabye guterana amajambo ko ari hagati y'abagize leta n'abari muri opozisiyon kuva bagiriye mu biganiro byaragabanutse ugutukana byaragabanutse ndetse no ku ijwi rya Amerika muri ingene byagenda ibiganiro byarangwa n'ibitutsi bikarinda bihera atawumvikanye n'uwundi ariko murumva ko ibiganiro bigenda neza byumvikana ni ukuvuga ko hari cyakozwe kandi muri icyo cyakozwe umuhuza yifitemo uruhara kuko niwe yabaye umuhuza wa bose arabahuza impande zose nuko yagiye arahanura akagira ibiri akideplasa akajanga yarakoze ibitari bikeya mu gihe yakoze nubwo tumwagiriza mu gwaruka ko atigeze aha ikibanza gikwiriye ugwaruka muri bino biganiro ntawovuga ko atasho yakoze yaragerageje aho yageze
Arnaud irakoze namwe duga ku ijambo ku byumviro n'ibibazo byashikirijwe na Vincent
ubyashikirijwe na Vincent ndasitse ndavuga ko bwamena ngabanda nanyeshe yuko by'abantu barinze bagane no kwaba hariho amasasi amasasi yatezwe gutora iminsi n'ibiganiro ama abantu batezwe kumenya yuko yahawe amasasi bifitwagwa n'abezwa n'icyo kibazo umuhuza rero nibaze yuko imbere yuko asinya n'ibiganiro yabanje kuraba impande zose haba ibiganiro se rero turabona yatubise aho bishyize ku ntambwe bishyize ku ntambwe ishimishije kuko ubwa mbere nibaza ko batabona hari ababa bavuga ati bikenewe abandi birakenewe ariko baraheza barashika kuko ibiganiro byoba hamiti nacyo yavuze ati hari imyaka itatu baganira jeno muhakirado ko muri palestina israel nubu baracaganiye igituma uko abantu tutetse kumenya yuko atangira ibiterezwa kuzaho mu isoko ari ingorane ya politiki serivisi n'ibiganiro nicyo gituma tuvuga ati simuhiza yogize ingufu kagira ni komande zibiri ya gito dushyiteko
kugira bisore gutorera kugira abayegwa n'ibiza by'Uburundi bashobora gutorera ama sima cyo twovuga mu buryo cyo twebwe tubona nuko igwaruka ni yaruhaye kibanze gikuye kandi ariko gwagize ingora yama cyo navuze cyo consequence bizabaye byose kuva buri muri n'ibyawe n'ibyo mirikenze kugira ati imaze mirikenze ugwaruka ni gwaruka kibanza ikubereye kuko hari ibazo byari kujya bugwaruka kuko hari n'isoko kidakungora n'iza politiki gwaruka kuko ibibazo by'ubushomeri by'akazi hari hakenewe yo kwa kompanya ibyo bizizuka nabo ya politiki y'ubushobore igishobore gutera imbere kuko urabona iyo hari urenza politiki developing nasubira inyuma nk'imyaka itanu imyaka cumi icyo gituma rero ahanini nabo bafite n'ibice bya politiki bavuga ati n'ugwaruka tuzifuriza ibindi bikaja no muri sede y'ubushobore
mu kiganiro hariyo neza ndayize namwe itashikirijwe na Vincent Habonimana ivyimbere yashikirije no kwibutsa ko yavuze ko atakizira afise ko hari ikintu kizova muri iyo mishikirano y'inshoro ya gatanu kubera avuga ko eka imishikirano yose yabaye ataco yavuyemo akaba kandi avuga nuko atemera uruhago muhuza duga ku ijambo mu kanya gato
ego
icyo no cyo
kwicakikije na Vincent novuga yuko ntiyotikizere kuko hari n'ibindi biganiro byagiye biraba bitagenda birahereye isisa ntiyotikizere cyane kuko nagenda kubwira yuko abanyapolitiki b'iwacu ngaha mu Burundi n'abantu bakuze baragishobora ko haramira mu guharamira rero guharamira ibyo yo kora haramira ntibashiremo ishavu cyane kuba radikale bavuga ati twebwe twofuma tureka ibintu bikaguma uko hako ibintu tudahurije ko twofuma tubireka uko abanyapolitiki bo mu Burundi b'iwacu n'abantu baciye ubwenge turatubumva turabagi n'ababyeyi rero nta kuntu twajya tutikizere ngo nta kintu kigovamwo ngo ibyabaye ego ibyo byabaye birashobora kuba byarabaye akaba atacyumye bashyitseko mugabo umuntu arahindura ibyiyumviro kuko umuntu arahindura ingendo peut-être bijya biganira igihe byaba uno munsi bari kurabona yuko uri ukora perda feti ese umuntu n'umunsi uri kurahumba ninde hagati ya leta hagati ya opozisiyo uno munsi arabo muri opozisiyo navuga yuko bakeneye dusisi tomati dukeneye natwe aho dutereka kugira ngo dushobore gucuruza navuga ko ni imigambi yafite n'imigambi yabo uno munsi nimba rero ufite ibyo bintu byo birashobora guhomba birashobora kubora kuko nagenda kubwira yuko navuga ibyiyumviro muri politiki haragera igihe bitakivuga kuko politiki ari igihe politiki irasaza ubwo niba babona yuko badashobora gusaza muri politiki barashobora kuvuga ati twe twigumira uko ubwo niba babona ko muri politiki turashobora ibintu byacu biko birasaza barashobora kuvuga ati uno munsi duhindura ibyiyumviro duhindura ingendo tujye mu biganiro dushobora gutorera inyishu ikibazo kiri mu Burundi kuko by'ukuri nta kibazo kingaha mu Burundi cyo tuma twe tumera mu Burundi tumera gutubyinga amaguku by'ukuri nta kibazo gihari sohoka mu gihe igihe abari mu biganiro badashaka gutorera inyishu ikibazo kiri ngaha mu Burundi
icyo kibazo cyo kudashaka ikakurisha katubura kigaruka ko ariko reka tubibutse inshuti mwese ko mwe ko murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Niyonsaba mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe Niyonsaba
nje ndi Burundi imuyinga
yego me murafite kibazo murafite cyumviro cyuko tuvuga cyane ku ruhaga rwaruka ikintu ruhara rurindiriye muri byo biganiro bishobora kuba ari bya nyuma bizohuza abarundi tukaba kandi turiko turavuga na kamo canke ika utumwa rwaruka guha abegwa n'ikibazo cy'amahoro mu Burundi bose
ya je ikintu mbona sa muratati ro ingo gusa ico vuga ico mbona nyene bo bazo kwitwara neza muri iyo nama bazo babari bijo je no gu
murakoze Niyonsaba Eric Sengimana Niyonsaba asaba nya politike bose kwitwara neza ivyo mu biha insiguro nki bo kwitwara neza gute
cyo murakoze cyane uko bakwitwara neza icya mbere ni uko bakwirinda gushwana bagahariranira mu budasa bwabo nuvuga mu byiyumviro byabo bya politiki ushikirije ikintu ibumbe ko yari umwansi ahubwo bakumva ko abishikirije nk'umunyepolitike bakabikorerako hanyuma ukwitwara neza kundi mu gihe cyo gutatura amatati no kumviriza mugenzawe hanyuma haje kumwumviriza ukagaciro ibyavuze hanyuma ntibashiremo ingufu umwe wese agashikiriza icagona hageze ko bafata ingingo canke bumvikana umwe akagira icahevye kubera ko mu bijanye no kumvikanisha abantu iyo hatagize umwe icahevye hari gihe bitaheza ngo bishike kwihangira canke bashore kumarize bariko baravugana ntibashiremo inguvu niko kwitwara neza no byumva umwe wese avuga ati je ndi leta undi ati ndi muri opposition zobafurunga undi avuga ati nari mfite inguvu uraza bakumva ko hakenewe ko bose bagira amahoro kugira bubake igihugu bakumva ko bose mu byo bariko barondera neza ari umwe n'igihugu ari ngaha hanyuma umwe n'igihugu ari ngaha akeneye kubona amahoro mu gihugu ciwe umuntu wese akagenda avuga ati nkeneye ko bino bintu birangira bakumvikana umwica saba akagira icahebye undi akagira icahebye kugira ngo mu mwaka w'2020 tuze tugire amatora ata muntu yidoga baje ku rubuga hanyuma natwe nk'abaobservateri tubarabire ibyo bariko barakora hanyuma ntihagire uwuzovuga ngo baranyivye canke barankumiriye ku rubuga rwa politike baze bategura amatora kugira ngo dubandanye dutsimbataza intwaro ya demokarasi mu gihugu cacu.
Arnaud irakoze Vincent Niyonsaba agize ati abanyapolitike bakwiye kwitwara neza ivyo mu biha insiguro nk'iyi abanyapolitike bazokwita ibiganiro bo kwitwara neza gute intugenda gute kugira ngo ico cifuzo ca Niyonsaba kirame.
Abda yuko abanyapolitike bagerageza kwitwara neza ndabishyigikiye kwitwara neza byo ko ndabitahura mbona ari kwirengera gutahurana bakamya yuko igihugu ari cyacu twese icyumviro cy'uyu n'icyumviro cy'uda ari kizunga kibaka cyose bikenewe ibyo bisaba rero yuko abanyapolitike bagiye kuganira bamenya yuko atari abantu mugabo icyo bita ari abapasiyoneri politiki kandi intererano zabo bose zikenewe kugira igihugu gitere imbere ibyo bisaba kandi yuko bavuga ati kwitwara neza bisaba kwirengera ufise inyungu zitari iz'igihugu ari inyungu ziwe yozishira kure akabanza ashira imbere inyungu z'igihugu akabanza akavuga ati imbere yuko jewe merwa neza igihugu cobanza kumererwa neza reka tubikane dutore ishu dushimisha twese ishono bita bagire consensus ikindi naco ibyo bisaba kwitwara neza bisaba yuko ingorane y'ubundi nawe witahura icyo nigira icyo binobwa icyo bita empathy ukamya yuko situasi arimo nawe ushobora gucekera ukamuha ijambo ukuguruka bakugurukiranira kuko iyo ingorane zikunda kuburyo abantu batugurukiraniye usanga ariyo akangonongono akangonongono ushobora kugasubira ku byo abandi matati ibinobwa kwitwara neza ni uko nubwo bati nibumvikane kandi bahindure n'ingendo kuko mu baganira hari avuga ati tutaganiriye ushobora kuronka iki ntibyumvikane rero yuko bavuga ati reka tugire icyo twumvikane hanyuma dutegure amatora kuko ubu nta wundi muti nta wundi muti cyangwa utuga muri politiki mubi atari amatora.
Egome Lionel Ndayizeye Niyonsaba ati abanyapolitike bakwiye kwitwara neza aho avuga abazo kwitaba ibiganiro bishobora kuba ari vya nyuma ivyo bintu mubiha insiguro nki vyogenda gute kugira ngo icifuzo ca Niyonsaba cemerwe canke gishirwe mu ngiro.
Ego ico novuga icimbire cyo n'icimbire cyiza cyane kwitwara neza byo nange kuba byumva novuga yuko icambere na mbere bavuga ko ari ibiganiro bya nyuma igihe rero maze kuronka invitation mvuga ati aha ngiye novuga muri finale ntegeza gutegura yitegura mu mutima nkitegura byemere nkavuga ati ibyo ngiye kuganira ngiye kunovuga ko guharanira inyungu z'abanyagihugu ngiye guharanira inyungu z'igihugu cy'u Burundi ngiye guharanira ava yuko nk'uko wabivuze ava yuko yiyumvira ku byiwe amanze yiyumvire ku gihugu kuko igihugu no munsi ibibazo two tuwasubiza ibibazo two tubabamo no munsi novuga ko ari ibibazo novuga ko ari ibyo abanyapolitike bonyine ibyo bakoraka uno munsi umunyagihugu uno munsi umunyagihugu mutoya umunyagihugu adafise meme na konveni y'100,000 ariko abigwamo ibintu by'umunyapolitike uno munsi ari hariya ni ibintu biteye isoni n'ibintu biteye n'ubwoba uno munsi kwitwara neza rero nibafate porogaramu bavuga ati uno munsi tugiye mu biganiro ntituzovayo tudatoye inyishu zo kugira igihugu gishobore kuba mu mahoro bashobora kuganira ibindi bintu byose mugabo bashyira imbere igihugu cy'u Burundi barabe uno munsi ahantu kiri ahantu habi kiri ahantu habi cyane mu byerekezo by'ubutunzi unovuga urwaruka uno munsi ntadukwangaja nta proje nta mugambi no munsi umva tubaho bizimana kudama ukabyuka kugenda nkakunda kinyoni uno munsi rero nubuga yuko onye politiki bitware neza mu biganiro bazo kwitware neza biyumvire kugihugu cy'u Burundi cyane cyane TSK twokora iki kugira uno munsi dushore kumva yuko hashobora
kuba
igihugu cyogoro na konje sosiyali ishure kumva yuko umurundi abayeho nuko kwitwara neza n'ibitepare no munsi bakora ronka invitation biyumvira ati ibiganiro twabayemo bikanka kurekisa uno munsi twinjye kujya muri finale tujye mu biganiro kibyo shobora gutegura amatora muri 2020 kandi twese dushobora guhiganwa ubwo unanirwa na nigwe upasa apase nibwo bose bashobora kujya bashobora guparticipa bashobora kuba kuronka terrain muri politiki.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Peter. Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hega Peter?
Igitega
akazina k'ikirundi ninde?
Ni Mugisha.
Mugisha, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Nimwe cyumviye.
Yego.
Nashaka kubaza uko ibyo biganiro ubuganira bahaganira ku nyungu zabo ndi bose ntibaganira ku giti cy'iwabo bamwe bagasamana neza ariko boshyira hamwe bakaraba icyo igihugu gikeneye kugira ibintu byose bigende neza.
Ivyo navyo vyobari biki
dufate nkuko vyerekeye ibiganiro ico bafatira ko boraba bose bajya abantu bari hanze bahagaruka mu gihugu kuko ubundi jebu nabutekaje nta ngwane irimwo ntaki umuntu wese arishira akizana mu nabo zayemara tukubakira igihugu cyose turi hafi.
Murakoze Peter Mugisha mushya ntahe Arnaud irakoze kadutangura kuri mwebwe. Peter Mugisha agize ati abanyapolitiki bashira imbere inyungu z'abanyagihugu z'abarundi bose eka n'abari hanze bashobora gutahuka duga kwijamo
cyo cyungiro gishyizwe n'umunyanya reka twumvise ndagishyigikiye ukuraze neza baze n'imene politiki kugira n'ibyo sinirashyite ya kwisika teza kwa mayingira kunendera neza y'abarundi bose neza y'abenegihugu nicyo gituma kivuga ati uwo munyapolitiki ajya ashyira imbere inyungu ziwe onye ntashika kure kandi we yamatera ingorane mu gihugu kusanga yinjira ibyo n'izindi z'igihugu ikindi nacyo ashyize kiza cyane yavuze ati koko birakenewe kandi yuko n'abahunze botahuka ibyo nibyo umutekano warongereye cyane urazi nyine byo bimeze 2015 abantu botaha abakeneye kwitoza bakitoza abakeneye gutora bagatora kuko nibaza ko ubuzima bwiza utari mu buhungiro ariko buri mu gihugu kiba cyakwibarutse kuko niho nishobora n'imigambi ukwemeza ndi nacyo leta yobandanya umugambi watangwe gutahukana impunzi hama tugasaba yuko n'abandi bavuga ati bafite yuko impunzi zidatahuka boreka kubasimbura ku gihugu cyabo bagasiga imbere igihugu kuko hariyo abantu iyo bavuga ati impunzi zidatahutse bashobora kuvuga ati noneho ubuhunye bashobora kuvuga yuko atatu twagiye kurwanira kandi hari ingorane mu Burundi ariko umuntu waremesa ariko basimbuza ko bavuga ko amahoro yisanze mu gihugu abahungutse ntibotaha bagatekana kandi na leta ikagereza kubungabunga umutekano w'abasi mu gihugu ko bamwe bamwe bateze ubwoba n'ababo baba basanze kubera inyungu zabo ugasanga hariyo nk'abantu bagiye baguranya amahera avuga ugasanga atahuka agatekereza yisuda y'amahera ingorane rero nibaziyashikirize ko ari byo nkuko abantu batahuka bagategura amatora bagasubira mu buzima bwabo. Murakoze
mushanahe Lionel Ndayizeye namwe icyumviro cyashikirijwe na Peter Mugisha duga ku ijambo.
Ego icyo icyumviro cyashikirijwe na Mugisha navuga yuko by'ukuri nkuko yabivuze rifu yuko abanyapolitike borondera ineza y'igihugu ampi dose bakarondera icyo navuga espace politique surtout ku bantu bafise navuga imigabo n'imigambi bashikiriza abanyagihugu ko kugerageje kuraba mu banyapolitike kuva muri 2015 naragenewe batumira cyane bavuga ku maradiyo bandika urabona by'ukuri yuko abanyapolitike uno munsi bakosa ibiganiro navuga ko ari nk'ababiri kuko bamwe urabona yuko bamwe bakorasaba navuga ibiganiro kugira bashobore kuza mu gihugu bakeneye politiki abandi nabo bakavuga ati twebwe dusaba ibiganiro bashaka navuga transition bashaka transition benshi barabivuga bavuga ati twebwe turakeneye ibiganiro mugabo dushaka ibiganiro iyo leta itakiri ngaho abandi nabo bakavuga ati twebwe turakeneye ibiganiro ukungene twoshika kuri terrain ukungene ba bantu batuma batwampesha kugira gushikiza imigabo n'imigambi abanyagihugu batotubuda urumva urumwe politike ni babiri umwe munsi rero n'abanyapolitike bari hanze ni babiri uno munsi rero abanyapolitike niba uno munsi bavuga kimwe munsi dufite objectif imwe barabe barabe ntuzenya barabe anzokomena ibatiku jariyo kuko hari abasanzwe ne bavuga ati reka kujya mu biganiro kubera no munsi ntana avuga ko ta programme ntana programme bafite ku banyagihugu ntacyo cyo cyo gushikiza abanyagihugu uno munsi rero igihugu udafite ikintu cyo abanyagihugu wabwira ati nshaka nigumira ino ino inahumbiye peut-être sinzi ubuhungiro birashobora kuba bubi cyane bukababwiza biravana kuko hari abantu bungukira mukajagari nabandi bahomera mukajagari ibyo bintu bibaho mu buzima rero hari abantu bavuga ati twebwe twakeneye kujya mu Burundi dukine politiki kuko dufite programme ku banyagihugu n'abandi bavuga ati twebwe tukeneye kwigumirimo rero abanyapolitiki bafite programme ku banyagihugu burebye nasaba cyane yuko nuko nyemera radio vadamerika itakivuga ngaho mu Burundi ku mafm twashaka yuko igihe ibiganiro yuko biraba ngaho yarusha byoba en direct abanyagihugu bakabyumva bakabyumva kuko nta kintu wababo nta bintu bavuga byo kugura nibi byo kugurisha abanyagihugu birimo bikaba en direct bakumva ibyumviro by'abanyapolitiki bafite ngaho mu Burundi ntagira abanyagihugu bavuga bicaye ngaho bavuga ngo basaba abanyapolitiki bakora bavugira kumbe naho n'abanyapolitiki bafite inyungu zabo bakeneye kwicururiza ibintu byabo kuko umenga hari umunyagihugu ngaho mu Burundi ariho kugira gurishwe hariho ibintu bimwe bimwe abanyapolitiki bakwiye gukura mu mutwe bakabona yuko igihugu cy'u Burundi atari igihugu cy'umugambi kanaka bakabona ko ari igihugu cy'u Burundi cy'abarundi bose bakabona yuko hariho abatwitangiye imbere batwaye imbere byari bihangange ariko uno munsi batari na klasi batakinavuga no kuvugwa babona yuko aho umwe ari bavuga ngo aho ngo huri ngo hari abandi babona yuko aho umuntu abari haba hari abandi babona iki gihugu cy'u Burundi ari igihugu cya twese abanyapolitiki bindi trompe bakore mu mutwe ibintu bimwe bimwe bafite kuko urabona yuko hari umunyapolitiki agomba kuvuga ashyira imbere inyungu ziwe akavuga n'induru ndende nk'uko umengo iki gihugu umenga niwe yakirazwe umenga niwe afite ijambo rya nyuma ubwo bintu abanyapolitiki bakwiye kubihagarika by'ukuri abanyagihugu bakabona ukuri imbere no munsi barushe sinzi yuko noba ifa yuko abanyapolitiki bashika mu banyagihugu ingorane bafite baratwara bakaguma bagendera muri ayo mabyeruti muri izo miduga myiza mugabo uno munsi twebwe tugiye nagenda n'amaguru tugira observer tukobserva abanyagihugu uno munsi ukungere bakenye ukungere no munsi babayeho nabi mu Burundi ni ibintu biteye isoni urazwe n'ibyo bakora apfa ngo ibintu bakora apfa bikamara imyaka itatu abandi bakora apfa
Moshyanahe Eric Nsengimana namwe ku cyiyumviro cya Peter Mugisha avuga ati ika abanyapolitike bazohurira mu biganiro bakwiye kuzoshyira imbere inyungu z'abanyagihugu tuga ku ijambo kucimvira shikije
yego
yasabye kandi ko n'abari hanze botahuka
hello
yasabye kandi ko n'abanyagihugu ari hanze botahuka abanyapolitike n'abandi bose
yego namwumvirije kandi ni byiza ko yaba abanyapolitike bari hanze botahuka nkuko yabishikirije kubera ko igihugu n'icya twese kandi na leta nkuko Lionel yabananje abishikiriza ati leta ifite uruhare rudasanzwe leta yamenye kiratera kamo abarundi bari hanze kugira ngo bahunguke abahunze kuva kare mbere n'inyuma ya demirikenze mbere no muri demirikenze bahunguke baze bubake igihugu nimba abanyapolitike bashaka gukina politike barazi ko uri muri Belgique utazotwara Belgique uri muri Rwanda utazotwara Rwanda ushaka kuza guhiganwa mu gihugu uri mpunzi ntibihunda ushaka kugira politike uza muri icyo gihugu nyene akaba ariho ukinira iyo politike uri kubera ko uzotwara abanyagihugu iyo ni kirendeye nk'ayonye politike bari hanze rero abatabanye politike nabo bahunze mbo beshi turazi ko hari abahunze ubwoba cyangwa babibwibona nakati burya ibintu bigiye kuba bimeze uku n'uku ugasanga bagize baratinye nagomba ndabahumurize ndababwira ko igihugu cy'u Burundi gushika uno munsi n'igihugu kirimo amahoro kandi twese tukirimwo nta ngorane na zimwe zihari ubuzima baraza bakaburondera nk'uko bari kubaraburondera no hanze kandi ubuzima bw'impunzi narabubayemwo n'ubuzima butaryoshe cyane turifuza ko abarundi bene wacu bofata iya mbere mu guhunguka mbere nk'abamfatiyeho n'akagihugu gushimira abamaze kuyitaba akakamo bagahunguka bamwe bariko baraza ku munsi tukifuza ko bose nabo bogira bojijuka bagafata ya mbere kugira ngo umwaka w'2020 twese tuzitabira amatora turi ngaha mu gihugu turetse abafashe imingo yo kwibera hanze kubera abo nabo babirekurirwa n'amategeko umuntu wese arafite uburenganzira bwo kuba aho yifuza yumvagira amahoro akashobora kuhaba hanyuma kubanye politike nabo bakagerageza kugabanya imvugo imvugo bisurira ko mu Burundi atakigenda ingorane gukoresha imvugo zitaremesha bakagerageza gukoresha imvugo ziremesha kubera ko bari kubabwira abantu kandi abantu bagize n'ibice bibiri hariho gutinya hakabaho kandi n'ukutatinya rero bareke gutinyisha abantu ngo mu Burundi hari ikitagenda kuko ni nayo yaza kuyitoza
nibazomutora
ntibazomutora ko yavuze imvugo aturira ahubwo bazomutora ko bumvirije ingene ashikiriza ivyiyumviro
imigambi y'igihugu egome tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Nyandwi Nyandwi mwiriwe neza
mwiriwe neza
mwiriwe muri hehe
eh merereye mu Karaka bakenye mu Rwanda mu Majyaruguru
egome murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga kugwaruka ikintu rwiteze mu biganiro buca bisura guhuza abarundi ibiganiro bishobora kuba byanyuma tukaba kandi turiko turabasaba kugira ngo bashikirize ubutumwa abanyapolitiki bose bazogira uruhara muri ibyo biganiro tugakwi ijambo mu kanya gato
nabwira abo bazitabira ibyo biganiro kuzajya n'imbaraga n'igishyamba yuko ibi biganiro bahagarariye abantu benshi cyane kandi ibyo biganiro nibyiza nyuma y'ibindi ibyo bindi byagiye binanira n'abazakina imbaraga bakore cyane kurusha uko bagiye bakora mbere bikajya byanga yuko baramutse bipfuye ntihahandi byapfa cyane yuko mbere ibyo byagiye byanga bagerageze bashyiremo ingufu ku buryo barwanya icyo cyuho
murakoze Nyandwi mushanahe Arnaud irakoze Nyandwi asaba abanyapolitike gushiramwo ingufu nyinshi imbaraga muri ibyo biganiro kugira ngo ivyanse mu biganiro vyahise bize bekunde muri iki gihe tugakwijambo mu kane gatoya cyane rwose icimvura cyane uko icimvura ashikije
cimvura gihete gushikiriza na Nyandwi turagishikiye abanyapolitike baseza kumya yuko imbere ya byose ibyo bakora abaryo bibazwa kuko bafite mu mirimo kadoza k'igihugu icyo gituma tubatumira muri ibyo biganiro kubirengera bagashyira imbere neza y'umunyagihugu wese ahari ahava akagera icyo gituma turorera yuko bofata bagafata ingingo izo kwama zifite icyo zimara muri yesi n'ibindi n'ibidoba muri kadoza kuko umunyapolitike mwiza ni ugira sanitizasiyo y'igihugu cyiwe neza kandi agashobora kugira akamaro abanyagihugu
mushanahe Lionel namwenda yizeye Nyandwi bavuze ko asaba ko hoba eka abanyapolitike borushirizaho mu kugira utwigoro kugira ngo barabe ukuntu bopfundika amahoro ingingo zoha amahoro abarundi mu Burundi
ego raba abanyagihugu bose abantu muvuga abanyagihugu twebwe bato bato uno munsi turabwiriza abanyapolitiki muvuga imboneza uno munsi hari abantu bakwiye kubahamagara nk'imboneza kuko imboneza muvuga ko ari nk'abandi abantu baduhagarara imbere bakatwereka inzira tuba dukwiye kujyana kubera nuvuga tuba tubasiga imbere ariko urabona uno munsi umunyagihugu niwe ari kubwira umunyapolitiki ko nyine yokwigenza sinzi rero ukumere bizogenda sinzi icyizere tuvuge urwaruka tuzo dushyira kuri abanyapolitiki tuvuga yuko twemera twasiga imbere tuzotora mu matora sinzi gento ibyo bagenda kutubwira ibyo kubwira ati ishobora kwemera ko ari ukuri uno munsi umunyagihugu ariko akubwira ati igenze neza kubera babonye kugenza nabi uno munsi ariko akubwira ati gira inguvu kubera babona nta nguvu wasigeho abanyapolitiki ukuri imvugo z'abanyapolitiki yaba muri leta cyangwa muri opozisiyo ni imvugo zitabereye ni imvugo zitabereye n'akarorero uno munsi hari umuntu yavuze ngo leta iri kuravuga ngo guhungura impunzi no munsi sino kuko mu guhungura impunzi n'umugambi wa leta bigafite n'amashyirahamwe biyafatikanya mugabo urabona ngo upfa yo muvuga kwikontradiza sinzi ko mubibona uno munsi leta iri kuravuga ngo guhungura impunzi mubwira ikirafasha baba ikirafasha ba bandi babafasha guhungura za mpunzi ati turabahagarike ni ubwo ko ni nka programme ibizi neze nabi inko kwicanganya niko no bivuga uno munsi wo kurabwiya makungu yuko impunzi ziko zirahunguka mbese impunzi ziva muri Tanzania zisize n'amaguru mugabo kandi hariho amashyirahamwe abigejwe ayo mashyirahamwe urayahagaritse ese izo mpunzi zohunguka gute rero bavuga yuko yaba muri leta yamwe ubuyitse bashyiraho amaprogramme meza kuzo barashobora gukora ikintu kiri ku rutonde hakarero novuga yuko ntakwisha gutahura umuntu hari ikintu ngendibuka mu Rwanda hariho igihe abantu bari bahunze hariho programme yitwa ngo Come and See no kuvuga iki igihe wari wahunze mu mahanga ya kure urashobora kuza ukarunguruka ukaraba SK mu Rwanda ko bambwira ko hari amahoro SK nibyo ukaza ukarunguruka mu gasuri mu kagenda gutanga inkuru nagira mvuge yuko aha mu Burundi muri Tanzania mu Rwanda ngira ngo vuye ko amafrontere yuguruye abantu bararengana ukuri kwanyu bakongera bagataha nagira mbaze igituma umuntu wabwa acuruza itomati umuntu akora amatsinda ari mu kambi y'impunzi muri Tanzania ashobora kumva ndashobora kuvuga ati reka nshiki Burundi ndabe yuko swati hari amahoro atanga adahari ariko ukumva umunyapolitiki ari mu Bufaransa muri opozisiyo avuga ngo impunzi ntiharagira ko zitangwa direkere hajya nubwo ubuzima bwiko ziraho muri ubu buzima bugoye cyane ubuzima bubabaje cyane rero njyewe sinzi abanyapolitiki n'ukuri njyewe sinzi ibintu bivuga nubwo ndabatahura nuko nubwo n'abanyapolitiki saba ompolitiki kuko umunyapolitiki aba akeneye kuvuga ati nda muntu aba yajya ahantu mu ruda mu nyaganyaga ndakeneye ko rero mvayo kugira nawe ashikanda ahantu hweze nubwo tuba abanyapolitiki b'iwacu bavuga ati ese ujya muntu yoguma hajya ka niho nubiri ngubu kubera nubwo ko ari nta je nibo baba abanyapolitiki mu Burundi batinyira ku bantu bato bato batinyira kuri twe bato bato ko atavuga ati reka dukine ku banyagihugu rero nubwo ari ko abanyapolitiki bo hindura ibyiyumviro by'ukuri bakaraba ikintu kiba kibereye ikintu kibereye ku banyapolitiki akaba icyo kigikorwa ibitabereye mireke
egome nawe mushenahe Eric Sengibana ku cyumviro cyashikijwe na Nyanzwe bukanye gatoyi cyane rwose umuntu tumwe
n'icyumviro cyashyizwe na Nyandwi ni cyiza cyane nuko abazogenda mu biganiro nk'uko twabivuze boraba ineza ya bose ntibarabe ineza yabo cyangwa barabe ineza y'igihugu cyane n'akazoza k'igihugu umwe wese ntazobona ati ntarose iki zishobora kuva muri bino biganiro ndacyane sinifuza ko birangira tuzobigarukamo umwe wese narabe ineza ya mugenzi we hanyuma turengere ibidutandukanya mu budasa bwacu abariho twubakira igihugu kandi kizotera imbere
yego umunota umwe muri mwebwe nashaka dutangure kuri wewe mushenhaye Lionel Ndayizeye akamo mwotera abantu bose bafite uruhara mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu Burundi abanyapolitiki batandukanye bo mu migambo itandukanye ikaba bo mu byumviro bitandukanye amashyirahamwe yigenga cyangwa amashyirahamwe atagira inyungu za politiki mu kanya gatoyi amasegonda 40 tugakwijambo
jewe akamanotera ku banyapolitiki bo mu Burundi yaba muri leta cyangwa mu opposition abahunze n'abari ngaha mu Burundi eka mbere no ku mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki ari ngaha mu Burundi eka mbere n'ayahunze nagira mvuge yuko bavuze ko ibiganiro bya nyuma ko kantu tugasurinye aho kantu tugasurinye by'ukuri abanyepolitiki s'il vous plait nubwo ko c'est vos sentiments kubwira mudoje yarusha mushobora gutorera maho mushobora gutorera inyishu tuba dukiri mu Burundi nta kibazo by'ukuri ndabisubiyemo nta kibazo kiri ngaha mu Burundi cyo gituma abanyagihugu bashobora gukina gushita kuri ino stade abarundi
bane egome
yare musere inyishu abanyagihugu bashobora kuronka amahoro bashobora kuronka ibitunze hama namwe mushobora kuza gukina politiki umunyagihugu ashobora gutora muri transfer
gutora abantu Arno irakoze namwe amasegonda 40 duga ku ijambo kama umotera abanyapolitiki bose bafite uruhara mu kugarukana amahoro mu Burundi duga ku ijambo
Yesu gatisi umunyapolitiki wese yamenye ko irongo nziza isi neza imbere yabo itwara irongo umunyapolitiki bwiza n'ubutumwa imbere y'igihugu kandi tabwa yuko abagi bose badoje mu biganiro bukama yuko yuko bari responsable y'ibyo bakoze bashobora kubibaza no muri kazoza basubira gufata inyigo nziza zihuza bose zihuyeko na bose kugira igihugu gishobora gutera imbere murakoze
mushenahe Eric Nsengimana namwe akamu motera abantu bose bafite uruhara mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu Burundi na kahe duga ku ijambo amasegonda 45
Ego akano kotera bose bazoca mu biganiro nuko bobaye babirangije ibizose kara bikazobandaniriza ngaha umuhuza kazobibandanye gucyo bazove bafise ico biyemeje no vuga Fedorute kugira ngo tuzoshike ku matora y'umwaka wa 2020 ata muntu ari hanze kandi atanu umuntu ari karavugira inyuma vuga ngo iki niki 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 bose bave bavyumvikanye hanyuma batatubandanye tubake igihugu cacu
akizera muraga afise amasegonda 5
ego turafise umwizero ko bazova bose bumvikanye kandi tukifuza ko n'amakungu yocafasha kugira ngo abaronderwa n'ubutungane bafatwe abandi nabo batahuka
Eric Segimana arongoye ishirahamwe ry'ugaruka ajape murakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio ijwi ry'America turagushimiye mushiganda yaka no irakoze nawe ku byumviro byiza ikani no kuba mwitavye radio ijwi ry'America turagushimiye na mushiganda Lionel Ndayizeye ku byumviro byiza mwashikirije tukaba dushimiye cyane cyane n'abandi bantu bose bateye akamo bagashikiriza ibyumviro n'ibibazo byabo Turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro tukaba rero tubifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese